Iyi ni Radio Ijwi ry'Amerika. Radio Ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi shortwave kuri metero 19 na metero 22. Mu Rwanda mudukurikira kuri FM 88 bice bitatu ya Radio Inshuti ya Bose no kuri FM 104 bice bitatu y'Ijwi ry'Amerika. Aho mu karere ka Kisoro muri Uganda mudukurikira kuri FM 88 bice 9 ya Radio Ijwi riyobora. Abadukurikira kuri internet mujye kuri www.radioyacu.com mukurikire aya makuru. Turi no kuri Facebook na YouTube VOA Radio Yacu. Muri uyu mwanya muri kumwe nanjye Eugenia Mukankusi, ndabasuhuje mwese kandi mbaha ikaze mu makuru yacu y'akakanya. Na makuru tubategura tukanabagezaho turi mu ngo zacu kubera ingamba zo gukumira icyorezo cya virusi ya corona. Ku mupaka wa Gasenyi Nemba mu Bugesera, abahagarariye Leta y'u Burundi n'u Rwanda uyu munsi kuwa kane bahererekanyije abaturage babo bari bagotewe muri ibi bihugu kubera inzitizi zatewe n'icyorezo cya virusi ya corona.
Ndanezerewe kubera nsubiye kureba abana banjye kuko abana agiye kurwaza barakize mugabo nakungu kugenda kureba abana.
Njyaraciye igihe kinini aje mu kw'icyenda itarikenye, ariko nifite ijyana ariko ndakora nta kibazo na kimwe byari bite gusa no kugira byarangiye nyine yaranyeganye ko nashobora gutaha nko kwa gatandatu cyane byiza rwose.
Abo ni bamwe mu Barundi batahutse uyu munsi kwa kane nyuma yaho imbibi zifungiwe kubera icyorezo cya virusi ya corona. ONU irarega abategetsi ba Sudani y'Epfo kunyereza umutungo wa leta utubutse. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yanze kwemeza niba azahererekanya ubutegetsi mu mahoro aramutse atsinzwe mu matora yo mu kwezi kwa 11. Aya makuru hamwe n'andi twabateguriye ni mu kanya ntimujye kure. Turahera ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Urwego rw'ishami rya ONU ryita ku burenganzira bwa muntu rutangaza ko igihugu cya Sudani y'Epfo cyasahuye miliyoni 36 z'amadolari kuva mu mwaka wa 2016. Inkuru mugezwaho na Fidel Niyongabo.
Ugo rwego ruvuga ko aya mafaranga yasahuwe n'abategetsi ba leta n'abanyapolitiki bakomeye mu kigega cya leta no mu kigo gitoza amatagisi. Ni mu gihe ruswa yakwiragiye mu nzego za leta ibandanya kugira ingaruka zikomeye ku butunzi bw'ico gihugu. Umuyobozi mukuru w'urwego rwa ONU rujejwe agateka ka muntu Yasmin Soka avuga ko aya ari amafaranga bashoboye kubona ko ibyo biterekana yamaze gusahurwa mu by'ukuri. Amenyesha ko amwe muri aya mafaranga yakoreshejwe mu kugura amazu n'ayandi matungo mu mahanga. Urwego rwa ONU rujejwe agateka ka muntu n'andi mashirahamwe bimaze igihe bigabisha ko abategetsi ba Sudani yo mu bumanuko bariko basahura imiliyoni n'imiliyoni y'amadolari y'igihugu. Ubutunzi bucumbagira bw'ico gihugu buzera cyane ku mwimbu w'ibitoro. Umuyobozi mukuru w'urwego rwa ONU rujejwe agateka ka muntu Yasmin Soka avuga ko raporo ikigo kijejwe gutoza amatagisi mu gihugu giherutse gushikiriza inama nshingamateka yerekana ko amafaranga agera ku miliyoni 300 y'amadolari yazimanganye mu mezi atatu arangiye yonyine. Avuga ko amafaranga ariko asahugwa mu gihe abanyagihugu bafise ububabare ntangere.
Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yanze kwatura ngo avuge niba azahererekanya ubutegetsi mu mahoro aramutse atsinzwe mu matora yo mu kwezi kwa 11 uyu mwaka. Ibindi kuri iyi nkuru urabigezwaho na mugenzi wacu Diane Nahazwe.
Yishura ku bibazo by'amenyeshamakuru harimo uwamubajije ico kibazo mu ijoro ryejo kwa gatatu mu ngoro yiwe White House. Perezida Donald Trump yagize ati ndugure twa mugina tuzobanza kuraba uko bigenda sinshimishwa n'ingene amatora ariko aragitegurwa bisa nk'akajagari ndugaye twa mugina. Perezida Trump akatari gake yumvikanye avuga ko amatora y'uno mwaka ashobora kutazobamo umuco bivuye kwa Nyamerika bazotora barinze kurungikirwa amakarata yo gutoreramwo mu mihana yabo bicishije muri za posita mu ntumbero yo kwirinda ikiza ca virusi ya corona. Muri ico kiganiro n'abamenyeshamakuru Trump yashimangiye agira ati bikazogenda uko nta bisikanya rizohaba ubutegetsi buhari buzobandanya. Joe Biden ahanganye na Trump nawe yishura ku bibazo vy'abamenyeshamakuru muri leta ya Delaware bakamubaza ivyo agona ku majambo ya Trump. Yabagarukanye ku ikibazo ati turi mu kiye gihugu avuga ibintu bitagira ifatiro sinzi ico novuga. Umusenateri wo muri Republicane Mitt Romney nawe abicishije ku rugaga rwe rwa Twitter yanditse avuga ko umushinge nyamukuru wa demokarasi ari uguhererekanya ubutegetsi mu mahoro bitabaye uko agasanga igihugu kiba kiri ko kiba nka Belarusi. Kubwiwe nk'uko yabandanije abisigura muri ubwo butumwa yacije kuri Twitter ukuvuga ko perezida yorenga kwibwirizwa nshingiro bisiga ubwenge kandi nta n'uwo vyemera. Hagataho ejo kuwa gatatu mu gatondo perezida Trump yavuze ko amatora yo mu kwezi kwa 11 ashobora kuzodadanurwa na sentare nkuru y'igihugu. Gutyo ashimangira ko ari ngombwa ko abagize iyo sentare bosubira gukwira icenda. Bikaba bitegekanije ko Perezida Trump atanga izina ry'uzosubirira nyakwigendera Madame Ruth Bader Ginsburg yari muri icenda abagize iyo sentare, akaba aherutse kwitaba Imana bitarenze ku munsi wa gatandatu w'inondwi.
Ikigega mpuzamahanga cy'imari FMI ishyigikiye umugambi wa Leta ya Sudani wo kuvugurura ubukungu bw'igihugu. Iyi nkuru nayo murayigezwaho na Fidel Niyongabo.
Ingingo y'abategetsi b'icyo gihugu ishobora gutuma cyoroherezwa amadeni kigasubira kubaka ubutunzi bwasinzikaye mu gihe kiriko gitera kija mu ntwaro ya demokrasi. Gushika mu mpera z'ukwezi kwa gatandatu mu mwaka w'2021, abakozi b'ikigega FMI bazokurikirana ishyirwa mu ngiro ry'iyo migambi izobigenewe kuzamura ubutunzi bw'igihugu no gukomeza ubuyobozi bwiza. Sudani imaze imyaka itari mike yarafatiwe ibihano na Amerika kandi irangwa n'isahurwa hamwe n'ikoreshwa nabi ry'amafaranga y'igihugu ku ntwaro ya Omar al-Bashir. Ifaranga ry'igihugu ryataye agaciro bikomeye cyane, hari ikibazo gikomeye cy'ibifungurwa nkenegwa, ibitoro n'imiti mu gihugu. Sudani ifitiye amakungu amadeni y'agaciro kagera ku miliyari 60 y'amadolari. Kugabanirizwa amadeni no gushobora kuronga ingurane zitanzwe n'amakungu bibanwa ko aribwo buryo buzotuma Sudani yogorora mu byerekeye butunzi. Mu kwezi kwa gatandatu k'uyu mwaka ikigega FMI cyatangaje ko cyashitse ku masezerano ya mbere n'abategetsi ba Sudani ku bijyanye no gutunganya neza ubutunzi bw'icyo gihugu.
Koreya Ruguru yishe umutegetsi wo muri Minisiteri y'Uburobyi muri Koreya y'Epfo. Nanone Diane Nahazwe.
Ubushikiranganji bwo kwivuna abansi muri Koreya y'Epfo bwatangaje no makuru uvuga ko uwo mugabo w'imyaka 47 imbere yo kwicwa arashwe n'abasirikare ba Koreya ya Ruguru babanje kumuhata ibibazo, mu nyuma baheza baturiza peteroli ikiziga ciwe. Mu kiganiro n'amenyesha makuru y'i Seoul ku mugwa mukuru wa Koreya y'Epfo, General Ahn Yong-ho wo mu biro bikuru vya gisirikare yateye ivyatsi yicwa y'uwo mutegetsi, agita igikorwa c'ubunyamaswa, yongera asaba Koreya ya Ruguru kwisigura igahana babikoze. Ntaco Koreya ya Ruguru kugena ino saha iravuga kuri ivyo vyagirije. Nk'uko Bill Gallo umenyesha makuru y'ijwi rya Amerika i Seoul avyumvikanisha mu nkuru yiwe, icwa ry'uwo mugabo rishobora kuba iyindi mbarutso y'icuka kibi hagati ya Koreya zompi. Uretse ko mu bihe bisanzwe ukujabuka imipaka ya Koreya zose rimwe na rimwe bisa nk'ukwiheba, muri kino gihe isi yugarijwe n'ikiza ca virusi ya corona, igisirikare ca Amerika muri Koreya ya Ruguru kivuga ko ico gihugu cashizeho amategeko yo kurasa uwariwe wese yihenze akagerageza kwinjira ku butaka bwacu mu ntumbero yo kwirinda ubwandu bw'uwo mugera.
Barakoze bagenzi bacu batugejejeho amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Radio y'ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda, tubitse ko turi no kuri Facebook na YouTube, radio yacu VOA. Radio yacu ni mu ijambo rimwe. Mwakurikira kandi ibiganiro byacu ku rubuga rwa internet kuri www.radioyacuvoa.com. Ibiganiro byacu birakomeje. Turi mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Kuri uyu wa kane, impunzi z'Abarundi zirenga 500 zatahutse zivuye mu nkambi y'amahama mu Rwanda. Ku mupaka wa Gasenyi Nemba hagati y'u Rwanda n'u Burundi zaciyeho, habereye n'igikorwa cyo guhererekanya Abarundi bari baraheze mu Rwanda hamwe n'Abanyarwanda bari baraheze mu Burundi kubera icyorezo cya COVID-19. Umunyamakuru wacu Pierre Claver Niyonkuru uri aho Gasenyi Nemba araduhaye amakuru.
Abarundi bahungutse kuri uyu wa kane bagera ku 515, nkabose bavuye mu ikambi ya Mahama iri mu buseruko bw'u Rwanda, kiretse bane bakiriwe batari ku rutonde. Abo ishami mpuzamakungu gita impunzi HCR ribita Repatrie Spontanee, aba bavuye hafi bagashaka gutaha kuko babonye bene wabo batahutse. Kuri abo Barundi batashe, akamwemene kose ko bagiye gusubira mu miryango yabo.
Impamvu numva nishimye kuba warabonetse hata ntawabura kitakaga wakibura kuko nk'imiryango myinshi twaratatanye masambu nawo banzanye kandi atanikihari benshi baririmira kandi no mu buzima ntibiba ari sawa kubera n'ubura uruhande rumvuga turatuza
nditaheye kubera mbishatse gutaha nuko nkumbuye gutaha mu gihugu cy'iwacu cy'u Burundi kugira ngo nyine dufatikanye kubaka Burundi kimwe n'inshuti zacu z'Uburundi.
Yamara hari n'abandi bafise ubwoba gusa bagasaba ko umutekano wabo wocungegwa bamaze gushika mu gihugu.
nuko numusenga amahoro mu gihugu yaraze bungiye muri commune giteranye muri province muyinga icyo nsaba umutekano uhagize kubera ko nanye na nimvo yahantu mfite amatsiko yo kureba icyo gihugu uko cyagiyemo amahoro
ndishimye cyane rwose kuko imyaka itanu utari mu gihugu kandi baba baragize ku iterambere nawe utera iyo ugiye nyine utera usubira inyuma nyine urinda guhanga bushashe njyewe nsaba ko nubana n'abanyagihugu neza nta kibazo kujya amahoro niyo ya mbere ntabwo umutekano
iki ni igice kigira gatatu c'impunzi zitahukanywe zivuye mu Rwanda bose hamwe bamaze gutahukanwa bakaba barenga 1,500 ku ruhande rw'u Rwanda abahungutse baherekejwe n'abaserukire ubushikiranganji burere gukinga ibiza ari nabwo bwitaho impunzi n'abaserukira HCR baherekeje izo mpunzi bazihereza abaserukira Burundi aba bose nta kinini bashimye gushikiriza gusa bamenyesheje ko gutahukana impunzi ari igikorwa kizobandanya bahamagarira n'undi wese yifuza gutaha kujya kwegera inzego zibijejwe akabisaba ku giti ciwe maze agashirwa ku rutonde rw'abazotahukanwa ku ruhande rw'u Burundi bakiriwe n'abategetsi batandukanye harimo umuyobozi mukuru ajeje kwakira impunzi mu bushikiranganji bw'intwaro ya gatsi mu gihugu n'umutekano Nestor Bimenyimana yavuze ko igihugu gihimbawe no kwakira bariko barahunguka agasaba n'abakiri inyuma kubandanya bafata iyo nzira umuvugizi w'ubwo bushikiranganji Pierre Nkurikiye arizeze abafise amakenga y'umutekano ko atana kimwe baba
umutekano wabo ubu hari abari mu makambi no kudagushika ngaha ku rubibe ubazwa kiriya gihugu barimo hamwe n'ishamwe ya sere uhera ngaha ku rubibe binjiye uzobazwa igihugu cy'u Burundi hamwe n'ishamwe ya sere igisata gikorera ngaha mu Burundi nabo bakorana bose turiteguye neza cyane kubacungerera umutekano atankomanda gushika iyo bazaba bagiye kandi naho bazaba bagiye badasanga hari abacungereye murazi ko niyo kambi yo isongore ntibamara umwanya bararayo rimwe bagasha bavayo bagenda barongikwa ku makomine yabo bariteguye n'abanyagihugu ku buryo bazashaka bajana umwe wese aho yaje ava ku mitumba
ku mupaka wa Gasenyi Nemba habereye kandi igikorwa cyo guhererekanya abarundi bari bugaraniwe mu Rwanda habe n'abanyarwanda bari bugaraniwe mu Burundi kubera imipaka yugawe bituma n'ikiza cy'umugera wa corona abarundi basubiye mu gihugu barenga gato ijana abenshi bari baje mu Rwanda kwivuza kuri bo umunezero ni wose
Tanetereyo kubera nsubiye kureba abana banje kuko abana agiye kuvaza barakize mugabo nakungu kugenda kureba abana naje mu kwa gatatu banarengwaje nsubire mu bana nabasize bonyine nari ndabakumbuye neza tandatu nimeshe nsubire ndabutwa mu rugo
numva nyine sebenye ndanezerewe cyane nyine njye hacigiye kinini naje mu kwicyenda itari kenge ariko nifite ibyo nari kudakorayo nta kibazo na kimwe byari biteye gusa no kugira ibyarangiye nyine yaranyeganye ko nasoza gutaha nk'uko gatandatu cyane byiza rwose
abanyarwanda bagarukanywe mu gihugu cyabo nabo ni 55 ababobo abenshi bari bagiye Bujumbura mu manza zitandukanye nk'ubugeni ubukwe n'ibindi naho batashimye kuvugira ku vyuma vyacu bifata amajwi bemeye ko baryohewe no kuba basubiye guhabwa ruhusha rwo gusubira mu miryango yabo ikambi y'impunzi ya Mahama abahungutse bavuyemwo yarimwo abarenga 60,000 hakiyongera ko abarenga 10,000 baba mu bisagara nabo bari bugaranywe na COVID-19 hari abagisigaye mu Rwanda bazogenda kundwiza Pierre Claveny Nkuru ku mupaka wa Gasenyi Nemba kubwijwe rya Amerika
Uyu munsi kandi intumwa z'itorero ry'abadivatiste b'umunsi wa karindwi bahagurutse ku cyicaro cy'akarere i Nairobi muri Kenya bagiye mu Burundi kubonana n'ubushikiranganji bujejwe intwaro yo hagati kugira ngo barebere hamwe uko itorero ryashyiraho inzego z'agateganyo itorero ry'abadivatiste b'umunsi wa karindwi ry'u Burundi rimaze igihe kirekire mu makimbirane ndetse n'imidugararo mu duce tumwe tw'igihugu Eroje Birika neza uri Nairobi muri Kenya abahinkurirambuye
byashyizwe muri iyi visa divanditi imyaka ibiri iheze iragahera iragacingwa
abari ku murwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura ku cicaro gikuru c'ishengero ry'abadivantiste b'umunsi w'indwi umushikiranganji Gervais irakora gucamuza jejwe harimo amashengero yahejeje gutangaza indongozi ifata kibanza zaryo bwarangira ko bucaye agabishije abasubira gutera akajagari
mu kwa gatanu hari amatora yo muri conference generale mu kwa gatandatu hari amatora yo mu madivizio mu kwindwi amaniyaga abashikiriwe batanze uburongozi butwara iniyo y'u Burundi gushika ku matora na mu president batanze batangira kwaza mu president ni imyaka ibiri heze urushengero ruri mu ngorane urushengero rwarataya kanopera urushengero rusigaye rutwarigwa kuri rezo sosi umuntu aricara mu giteranyi uwundi akicara imakamba uri bimeyicara imabayi agakubita audio akarungika ndagira ndabasabe zo audio zihagarare nimbe n'ukuri turi ko dukora igikorwa cy'Imana.
Daniel bavuga ubusa agiye kurongora urwego rwifata kibanza yijeje fata zo b'intambamyi
kwisi yose mu mashengero yose nta muntu barigera bakura mu kibanza ciwe atari mu itongo rya se ngo avuge ngo simvamo aho rero niho habaye ingorane nuko umurongozi bamukuye akavuga ngo sinzi ushobora kuva ku butegetsi kandi ategereza gusubirizwa kweze tuzosubirizwa nuko bitegereza ashitwegwa dutunganya amatora amatora zotunganywa n'ugwego rukuru rwa division rukorera Nairobi sitwegwa dutunganya amatora twegwa bazodushikiza umurongozi duce dukinjura wabonye ujya muntu yavuye muri division ariko arasigura ibyerekenye amategeko na kanuni za kanisa biratomoye neza abazorongora arabisigura hariya muri police abantu babyumve si umuntu wese aza kuvuga ngo ararongora kandi mu ishengero ry'abadivantiste ndabacire muri make nta kuvuga ngo uburongo ngo ubutegetsi ngo murabusangira umuntu umwe gusa pastor umwe muri rya police niko ivuga ni barongora ishengero
bavuga ubusa ariko ari cyasa ubutegetsi kurekura abafunzwe bagirizwa imigumuko yo muri kahise mu adivantiste w'umunsi w'indwi
turasaba ubushiranganzi turasaba na leta n'umukuru w'igihugu yuko bajya abantu bofungurwa kuko bafunzwe mu ibi bintu nyene by'imvururu kutumvikana n'abandi babafasha ko badufungura bajye bapastoro
kuri ibi mushiganirira Yakobo cyasa n'uwishura nka Yesu agira ati ivya Kayisari mu ya Kayisari ivy'Imana mu y'Imana
ndababazwa cyane no kumva nk'umuntu w'umupastoro avuze ngo ibyabaye none abafunzwe bajye gufungura nide akore ko bafungwa iko sarakoze bariye ibyo nibo bakati imyaka 20 bwo n'utugudo cyo genda bwo iko sabakoze ihanwa na cote penale y'Uburundi uno muso cyo kura muri ko mukora igikorwa cy'Imana mukora igikorwa cy'Imana mureke kubivanga na politiki uwakoze igihano ihanwa n'igitabo nkana byaha ahanwa n'igitabo nkana byaha bataraje muri pastoro icyo nawe uri kurasunika ukabona bagushikire tembe bya bivuze ni ibiki uzotangiye kwa yamaboko kandi no bamenyesha bene data b'abanyarwanda gushikira nkanji kumutekano ufatanyije kandi no bagatumbi ubu ntaho duca niba ari uramatara nta wabanza gusaba ko bise mwanza kugira ngo bagire
Waserukisha ingero ry'Adventiste w'umunsi w'indwi ku rwego rw'akarere umutanzania Musa Mitekalo yashimiye leta y'u Burundi kuri iyi ntambwe
unashanga matatizo tumeyasababisha sisi wenyewe
biratangaje kubona ibibazo twite ubwacu
tunamurundikia mzigo yeye
duca twimwenyewe
ilitakiwa sisi wenyewe tuyamalize
jaribiza kote tunakuvugira
lakini kwa sababu tumetengana kama chombo cha serikali lazima afanye
aliko kuenda yuko piga uye mkubwa wa leta ni ngonga kwa
tunapenda pia tumshukuru rais wa nchi
kwa ya kazi tukenguke mkuru ni huko
naamini muafaka tuliofikia ni kwa sababu pia ya ushirikiano wa waziri na rais wa nchi
ndizera yuko inawe tugeze ko arukurera gushira hamwe hagati y'umukuru w'igihugu n'umushyirakazi
hapa tulipo tunawashukuru sana
ingorane mu ishengero rya Adventiste mu munsi w'indwi zatanguye mu mwaka wa 2018 hawa ni simi kibiri zahurije ku burongozi bwaryo mu Burundi kwa 15 kwezi kwa 5 mwaka uheze Ted Wilson umuyobozi waryo ku rwego rw'isi yanditse ari ku cicaro mu gisagara cha Silver Spring muri leta ya Maryland muri Amerika avuga ko aheza amezi atandatu leta y'u Burundi ikandamiza yongera ihama iryo shengero mu gufunga gukubita no gutera ubwoba zimwe mu ndongozi hamwe n'abakristo iryo kete ryahungiwe perezida w'ico gihenya igendera tie nkunziza imijyano yakomeje n'uburuhande rushike Joseph Ndikubgayo yaba indongozi y'abadivantiste ko kumutsi w'indwi ivugwa ko yaso mambika n'umushikanganje w'intwaro hagati yawo na Pascal barandagiye wabwiye amenyesha makuru ko naho utashimye kuvugira kuri mikro utishimye ingingo yafashwe rusigura ko mugwi mushasha ugitwa n'abantu bafite ivyumviro bimwe gusa abadivantiste ko kumutsi w'indwi ni rimwe mu mashengero ya kera mu gihugu c'u Burundi ibitigiri bitangwa n'umushikanganje w'intwaro hagati zerekana ko iryo shengero ifite abayoboke barugwa ku bimujyana 5 eroje buri kaneza ijwi rya Amerika
mukomeje kumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda
turabara mukije bakunzi namwe banyonyi b'ijwi rya Amerika mu intumbero yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twosangiza abatwumva kubera iyo mvo ijwi rya Amerika ribasaba ko mubandanya kudushikiriza amakuru amafoto amavideo y'ibibera aho mutuye aho mukorera aho mwiga naho mugendera mudushikiriza n'ibindi byumviro n'ivyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashigira kunyota y'ibibara jishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA radio yacu canke inumero yacu ya WhatsApp ikurikira agasaraba 1 2 0 2 4 4 1 9 3 1 ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Abana b'abarundi bimpunze mu nkambi ya Nduta muri Tanzania bafite ibibazo bikomeye byo kwiga. Umunyamakuru wacu muri icyo gihugu cya Tanzania James Jovin yaganiriye na bamwe mu banyeshuri n'ababyeyi mu nkambi ya Nduta.
Niga mu mwaka wa gatanu ngahinduta hariho abana b'abakobwa twahora twigana bamwe baragiye ku bagabo abandi nabo baratwaye inda abandi nabo bari inyuma y'ibicici gukora akazi abandi nabo b'abakobwa nyine n'abahungu bose baragiye inyuma y'ibicici gukora akazi kubera ko atanyigisho zihari dutiga
akaye bafise ibikoresho byinshi urata muzu n'abajya biga mu mashuri makuru badafise ibyo batwariramo amakaye bafise ibikaye byinshi biharakenewe ishakoshi n'amakaye n'amakaramu hariho nyine n'abahebye kubera badahuza n'abarimu nyene mengo na mwigisha nabi batahujije bakihebera aca harya bariko barigisha akaguma mukubita nyene akavamo yihebera
dusaba turasaba ariko ho kwitwa inyigisho tukaguma twiga inyigisho zo kuguma twiga abandi bagoma baheba bagenda ku bagabo batwara inda zishushe kandi turonka nyine ifashanyo zo kuguma twiga turonka ubumenyi rero ubwenge bugashyira bw'abantu karusha tuguma duhura n'ibibazo
ibitigiri by'abatwaye inda nibyo byinshi kubera ubuzima ari bubi cyane. Icyo dusaba UN twoyisaba ko iyo tugwiriza ibyigwa kandi turagira impungenge kuko abarimu baguma bidoga ko babahemba amahera makeyi
hanyuma ko turasaba n'ifashanyo nyene kugira natwe tuze turaronka ibindi nyene bitandukanye hani forome ibirato amakaye amashakoshe munyere wo gutwaramo amakaye nyene n'ibindi nyene bisa n'abandi baronka natwe tukaronka mu bandi
barahuye n'ingorane kukubera benshi bace barongo kwa abandi barahebe ishuri kuzongorane bahuye nazo cyo ni benshi gose ngira ni bice bitanu kwijana
nta bikoresho bafise na cyane cyane nka bijya bikoresho babaha by'ishuri ntabyo babaha twasaba ahubwo ko bafasha bakabaha ibikoresho
byo byo ntabyo bafise kukubera ngaha mu mpungiro bo bironka gute kana ta umuntu aronka gahera ibikoresho byo bashobora kubivura kandi babona haraheze igihe badahabaha n'ibikoresho nyine bakoreramo
abanye nabo baragiye inyuma y'ikambi kurondera amahera ngene bobaho abandi nabo ugasanga baguma bahura n'ingorane zitandukanye zo ngaha mu nkambi ko ngaha mu nkambi dufise imisoro itandukanye hari igihe ashobora kuzakurondera ugasanga ukavuga ati ko niga reka ce nirongorerwa benshi rero bararongowe benshi ngiye usanga ari ubuzima nyine bw'abacanze baca baraheba ko ngaha mu nkambi biragoye hari igihe ushobora kuba uri umubashyira ugasanga urabuze agasabune cyangwa urabuze utuvuta rero umaze kuronka nk'umubashyira avuga ati reka ndagutwara ufite kwibana ugaca usanga urahisemo kugenda nkababwira nk'amakaye yarabaheranye n'amakaramu ahubwo igihe cyose abantu uko abanyeshuri bubapokeza ibikoresho byo gukoresha bwa ntibajye baje guhura n'izo ngorane bahuye nazo mu gihe bari batashe muhira
kuko urashobora kwicara muhira ugasanga uri kugeragezwa n'ibintu byinshi bivanye n'ukuntu wahora ufatirwa ku ishuri nk'abanyeshuri benshi usanga benshi muri bo bararongowe bataragera abandi bakarongora bataragera kubera n'ingorane z'uko batari ku ishuri kandi bivanye n'ubuzima bubi.
Radio Ijwi rya Amerika noneho uyu ni umwanya tubasangiza kimwe mu bintu byaranze amateka yo ku itariki nk'uyu munsi mu mateka habayeho turashyigezwaho na Venuste Nshimiyimana.
Ku itariki ya 24 Nzeri umwaka w'1976 leta ya Rhodesia ariyo Zimbabwe yubu yayoborwaga n'abazungu yemeye ko mu gihe cy'imyaka ibiri izaha ubutegetsi abirabura bari rubanda nyamwinshi. Uwari minisitiri w'intebe Ian Smith yabitangaje nyuma y'iminsi itanu yakiriye intumwa mpuzamahanga zari ziyobowe na leta Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Imyanzuro yagejejweho n'uwari Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Amerika Henry Kissinger yari yateguwe n'Ubwongereza na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ian Smith yabwiye abaturage ba Rhodesia ko iyo myanzuro atarayishimiye ko yayemeye kubera igitsure bamushyizeho. Dore bimwe muri ibyo byemezo: ishyirwaho rya Leta y'inzibacyuho n'ihagarikwa ry'intambara ya kinyeshyamba yari yatangijwe n'imitwe inyuranye igizwe n'abirabura. Ibyo bimaze gukorwa hagombaga gukurwaho ibihano amahanga yari yarafatiye Rhodesia. Yari yatangaje ubwigenge bwayo mu mwaka w'1965 bikayiviramo kwirukanwa mu muryango wa Commonwealth. Ian Smith yarangije ijambo rye ahamagarira abaturage be gushyigikira ishyirwa mu bikorwa ry'ayo masezerano. Nyuma y'amasezerano yashyiriweho umukono Lancaster House mu Bwongereza mu mwaka w'1979, hashyizweho ubutegetsi bw'inzibacyuho bwemewe n'amahanga mu mwaka w'1980. Ku itariki ya 18 Mata uwo mwaka, Ubwongereza bwakoze umuhango wo guha Zimbabwe ubwigenge.
Nshuti mwarimo duteze amatwi, naha ibiganiro byacu bihumurije. Ndabashimira cyane kwa mwahisemo gukurikira Ijwi ry'Amerika. Nshimira kandi na bagenzi banjye bamfashije gutegura amakuru no kuyabagezaho aho baherereye hose mu ngo zabo kubera ingamba zo gukumira icyorezo cya virusi ya corona. Aya makuru yegeranijwe na Fasil Gebeho, yarahagarariwe na Frederic Nkundikije. Kuri mikoro mwari kumwe nanjye Eugenia Mukankusi. Tubasezeye tubifuriza mwese amahoro n'amahirwe, mukomeze kandi kubahiriza ingamba zashyiriweho guhangana n'icyorezo cya virusi ya corona.
Adiós. Yabai, isubizo chachu.